Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubitse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni 19.9 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no ku rubuga rwacu rwa Facebook, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Mu Kirundo hari umuntu yaraye yishwe n'imbonerakure zategeye abantu bavuye muri meeting yari ku tonde kuri karenziye yatanzwe izwi neza. Imbonerakure nyinshi zirabategera ziri mu mibi itatu zirenga ijana, abantu barakubitwa barashaya.
Uyo ni umushingantahe Pierre Celestin Ndikumana ho mu Runani, amizero y'abarundi yagiriza ugwaruka bw'umugambo uri kubitegetsa CNDD-FDD kuburabuza abamaze iminsi bigisha gutora oya.
Iyo umuntu agize ikosa nta mugambo uba wamutumye, kandi nta muntu n'umwe adafise ibimuranga vyiwiwe ku buryo mwovuga muti iki kintu kibaye tucagiriza umugambwe. Umuntu ashobora kugira ikosa kubera nta vera ngo de mugabe ivyo muko murashikiriza ayo makuru ntayo dufise.
Uyo ni Nancy Ninette Mutoni avugira umugambwe CNDD-FDD, avuga ko atanumwe yatumwe kuja guhangayikisha abandi. Inkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Kaze duhere ku nkuru yerekeye kuri uno munsi wa kabiri, aho hakozwe igikorwa cyo gushingura abantu baherutse kwicwa n'igitero c'abantu bataramenyekana mu ntara ya Cibitoki. Abasigwa babahisi basaba leta kongereza ingufu mu kubacungera umutekano. Nayo uwavuze ijambo ku izina ry'abaserukira igihugu ibihugu byabo mu Burundi yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Mugenzi wacu Diane Ndonse yitavye uko gufuba abo bahitanywe nayo mabi yakozwe ngaho muri iyo ntara ya Cibitoki. Turi kumwe ku murongo. Diane Ndonse, utubwira muri make uko byari byifashe, abantu bari bamerewe bate aho mu Cibitoki?
Ego Oriane, abantu bari bamerewe nabi nyene, uravyumva abantu bariko barahamba babo bishwe bapfuye giturumbuka. Haramarira menshi cyane kuri iyo miryango yabuze. Hari abarira bavuga bati abavyeyi babo bagiye ntibazoronka igisigara kirabafasha, ko basigaye ari impfuvyi. Barira ku nzoya zabo, ku bibondo vyabo vyapfuye. Hari amashirahamwe nka Kwahuje, umuryango utabara imbabare, hamwe nabo mu nzego z'umutekano baguma bafata abantu bikubita hasi kugira ngo bakinge izindi ngorane zishobora kuba ku magara yabo.
Amajambo yoba yashikirijwe nkamwe muri aya mashirahamwe canke abaseruki leta hanini yagarutse kuki muri make?
Ego umushikiranganji w'ubutungane Pascal Barandagiye yavuze yuko abantu bakoze iryo bara yuko bategerezwa gufatwa bagahanwa, kandi ko harimwo bamwe bamaze gufatwa kugira ngo bakogwe ko amatohoza. Nkuko mwarimu yagiye kubivuga nyene, nuko abajejwe abasigwa bababuza babo nyene basavye yuko inzego z'umutekano zokora hama kandi hakongerezwa leta y'Uburundi ikongereza gucungera umutekano w'abanyagihugu cane.
Ku ruhande rwa leta y'Uburundi ni bande bari bitavye bashikirije iki?
Ego nkuko nari ndavuze, ni Pascal Barandagiye yavuze ku izina rya leta. Hakaba hari na n'utwara inama nkenguzamateka, hakaba hari kandi n'abandi bashikiranganji batandukanye. Hari kandi n'abandi mu bajejwe intwaro mu bisata bitandukanye nyene.
Turagushimiye Diane Ndonse, muradutunga mu binga bw'ivyuma vyiza tugwe ntitwa twakumvise, ariko urakoze cyane gusubira mu cyo kibazo, kandi ubandanye dukurikiranira hafi iyo nkuru udushikirize mu buryo burambuye mu kanya kari imbere.
Murakoze Oriane.
Yego, urakoze cyane.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyitaho agateka kazi na muntu Zaid Raed Al Hussein afatiye ku ruhagarara rwavuye ku gitero cagandaguye abasivile 26 mu gisagara cyo mu ntara ya Cibitoki uyu munsi wa kabiri. Yatangaje ko atewe amakenga n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara byasubiye kwiyongera muri iki gihe. Kuri uyu wa kane hitezwe itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe iritogwa mu gihugu. Kuvyavuzwe byinshi na Zaid Raed Al Hussein, mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabidushikiriza.
Umukuru wa Zaid Raed Al Hussein afatiye ku ruhagarara rwavuye ku gitero cagandaguye abasivile 26 mu gisagara cyo mu ntara ya Cibitoke uyu munsi kwa kabiri. Yatangaje ko atewe amakenga n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara byasubiye kwiyongera mu iki gihe. Kuri uyu munsi wa kane hitezwe itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Ryavuzwe ko byinshi abakenyezi 10 hamwe n'abana 11 bari mu bantu baguye muri ubwo bwicanyi butagira izina bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara ya Cibitoke iri ku kilometero 60 amaja mu ruraruko bushira urengero rw'umurwa mukuru Bujumbura igihe cy'isaha zine z'ijoro ku munsi wa gatanu. Zaid avuga ko icyo gitero kije gusongera isibe mu gihugu kirangwamwo ihuha, kandi muri iki gihe n'ibiganiro bihuza abarundi byahagaze. Avuga ko ivyo biteye amakenga abatari bake bibaza ibishobora gushika imbere y'uko iyo tora riba hamwe n'inyuma iyo tora. Zaid avuga ko abatetsi u Burundi batangaje ko bagiye gukora itohoza, akaba kandi abateye akamu kabasaba gukora ibishobotse byose kugira ngo iryo tohoza rikorwe mu buryo bugororotse kandi rikorwe neza. Zaid yagize ati kubera ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi bimaze imyaka irenga itatu hamwe n'ihinyanyurwa ry'ibyiza shingiro ritabonwa ko cyo kimwe imigambi yashikirijwe n'abatetsi ntizewe n'abanyagihugu batari bake. Zaid yavuze ko abanyapolitiki batari bake batavuga rumwe na leta hamwe n'abantu biyamamarije gutora oya bahagaritswe, abandi nabo bagapfungwa n'abajije umutekano rimwe na rimwe bafashijwe n'imbonerakure.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije. Handi naho ukutihanganirana no kudaha ijambo mu binyamakuru bya leta ku bungane hagati yabiyamamaje bigisha kwemeza canke kuzohakana ibwirizwa shingiro ni bimwe mu byaranze imyamamazo yarangiye kuri uyu wa mbere mu Burundi bishikirizwa n'ishyirahamwe Parsem mu runani Amizero y'Abarundi bagiriza ugwaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi kubaburabuza ivyo indongozi z'uwo mugambwe zitemera. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Kwiyamamariza kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi kwarangiye kuri uyu wa mbere. Hari bamwe batashimye ingene ryagenze, muri abo harimo cane cane abigishije gutora oya iryo bwirizwa shingiro. Urunani Amizero y'Abarundi riri muri abo bidoga. Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana wo muri urwo runani nta bandi yagiriza atari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuburagiza aho badasangiye ivyiyumviro. Uwarongoye umurwi w'abashingamateka b'urwo runani avuga ko hari n'uwabo yishwe n'imbonerakure mu ijoro ry'ukuru w'Imana mu ntara ya Kirundo.
Mu Kirundo hari umuntu yaraye yishwe n'imbonerakure zategeye abantu bavuye muri miting yari ku rutonde kuri karendiriye yatanzwe izwi neza. Imbonerakure nyinshi zirabategera ziri mu mibitatu zirenga ijana abantu barakubitwa barashaya aho hare ejo aho ni ku ntega ejo mubirutse rero harimo umwe atagiriwe amahirwe uwitwa Nkurunziza ubari ari muri moroge yo ku ntega barashoboye kumufata barahuragura bari bafise ibihiri n'amabuye baramwica baca basiga bataye ikiziga hafi nyene yo ku ntega mu barabara yatowe n'umuntu arungitswe na Mutanteri kandi na Mutanteri nawe nyene yarahashitse kugira ngo arabe ibyo baragyaguye
ariko ku ruhande rw'umuganga uri ku butegetsi indongozi zivuga ko ibishikirizwa ari binyoma umukenyero rugamba wa CNDD-FDD anajejwe ibyo kumenyesha makuru muri uwo mugambwe avuga ko atanumwe yatumwe kuja guhungabanya abandi na Sininete Mutoni agasaba aba n'abandi bavuga ko bahohotewe kwitura inzego zibijejwe
ibyo bintu muri ako gace kiyo ntara nta ntara nimwe itagira inzego z'intwaro n'iz'umutekano baritura izo nzego hanyuma rero iyo umuntu agize ikosa nta mugambi uba wamutumye kandi hari nta muntu n'umwe adafise ibimuranga vyiwiwe ku buryo mwuvuga muti iki kintu kibaye tucagiriza umugambwe nta mugambwe uba wakoze ikosa umuntu ashobora kugira ikosa kubera nta vyera ngo de kandi ngo ntazanza komana amahembe mugabe vyo muko murashikiriza ayo makuru ntayo dufise
naho wajejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD atemera ko hari amakosa yakozwe mu myiyamamazo ishyirahamwe Parseme rivuga ko ryakurikiranye ingendesho gikorwa cyagenze Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe rikangurira Abarundi guhindura ingendo avuga ko akanenge ka mbere kibonekeje ari uko ibiri muri iryo bwirizwa nshingiro byagiye kubwirwa abanyagihugu bitahaririwe hagati y'abanyepolitike
ubwa mbere hoho turavye ku nsiguro y'ingene by'igashingiro rikigurwa muri iyo kampanye turabona yuko kubera hatari habaye ya deba kontradiktwa ni ukuvuga kwa guharira kw'abanyepolitike batandukanye kuri iryo bwizwa shingiro kuri vya article y'199 isaba yuko ibisubizo inyuma demokrasi bitushirwa mu bihinduka bwizwa shingiro hatiza ko harabaye deba abantu bakabisigurirwa bagaca bumva imvo cyo gituma rero tubona yuko mu nsiguro zitanga urabona yuko n'ibyo bwizwa shingiro kenshi badasubira ngo babigarukeko
ibindi bintu bibiri bishikirizwa n'uwo warongoye rimwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ni ukutihanganiranira hagati y'abadasangiye ibyiyumviro kuri icyo hiyongera ko ukudaha umwanya ungana mu bimenyeshamakuru bya leta abigishije kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa nshingiro
warabonye ko hari ahantu bamwe bitana abahemu ugasanga abo mudasangiye ibyiyumviro kuri iryo bwiza shingiro bamwe babise ngo ngo bari abahemu yego turabona ko abiyamamaza kuri yego nawe yabari babyibemerewe mugabo twarabacana kijya gitero cyabaye mu cy'isoke kindi nibyo twumvise ku ntega karusi mugombo warabonye ko kumburengera abantu bataratahura icyo kunganisha abiyamamaza kubyukunesha amakuru mu gihe ari ego nawe yabiri ko biraba nk'ihangiro ryo kwiyamamariza ko ni ukuvuga yuko amakuru aza kuba nk'iminota 10 ajanye n'ivyiyamamazo aba ego baronka 50% hanyuma oya nayo ikaronka 50% nico turabona kumbe ntibarayitahura
Faustin Ndikumana agasaba inzego z'ubutungane guhagarika zikongera zigahana uwo wese yakoze ibyaha muri ico kiringo cyo kwiyamamariza amatora y'ibwirizwa nshingiro ayi nayo akazoba ku munsi wa 4 igenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa 5 turimwo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka tukivuga kuri kamara mpaka amashyirahamwe yadaharanira inyungu za politike 39 yo mu Burundi yari yandikishije kugira ngo hazokore akazi k'indorerezi kuba indorerezi ni iki nivyo Deo Habonimana hasobanura hari mu kiganiro muri isanga mukanye gaheze Deo Habonimana atwara Codip urunani rw'amashyirahamwe aharanira iterambere ridakumira umwene gihugu akongera akayiserukira imbere y'amategeko mugenzi wacu rero Thomas Kamirindi niwe bari kumwe mu kiganiro tubatega amatwi aho Codip nayo yarungitse indorerezi muri iki gikorwa mu gihugu cyose cy'u Burundi
icyo twababwiye twabatumye mu byiza twabahaye ni uko indorerezi atakivuga twababwiye ko bisa n'abantu bagiye kuraba umupira w'amaguru ni ukuvuga ujye kuraba umupira wowe ntihugu rya rubitre ntihugu uri muransmen uraba ibiba ukamenya iti ekipe yatezwe yiteguye izindi yatezwe yiteguye ni uko bigenda indorerezi rero ni ukuraba ibiba ivyerekeye rero amatora twebwe icyo dukora ni uko ubwa mbere na mbere imbere y'uko amatora aba mubanza kuraba isandugu tukaraza sanduku kwa takintu kiriyo bagacuranura hanyuma bakayugara bageze kuyugara bakayishira mu kibanza cyayo icyo cyambere cyakabiri turaba ko irangi abaza gutora bakoresha ariho riri tukaraba ikaramu bandikisha karihiri ikindi twababwiye ko baraba kugira ngo umuntu agiyeyo ntahava atwara ikaramu uwagiyeyo gutora ntahava agenda yubitse yarangi abantu batoresha icyo nicyo kintu ingerezi bikora hanyuma bisaba ko isaha cumi na zibiri baba ariho bari hanyuma bagaheraheza isaha cumi n'imwe n'igihimba bakabona ko amatora bahejeje gutora atabandi basigaye barenganije batatonye igikurikira nuko turaba muri iryo tora ryabaye kata abantu batewe ubwoba n'abasirikare
cyangwa se n'abandi b'inzego z'umutekano
batewe ubwoba n'abacankirari nuko bigenda
niko se habonima ko abantu ibiro birenga ibihumbi cumi na kimwe ko ari abantu benshi cyane amahera mwayakuye he
twebwe ni kuvuga urunani rwacu barakopiza abantu bavuga ko ari abarimyi ari aborozi ari abanyamyuga abo rero barafite nyine ibiyungunganya bagatanga udufaranga baronse kandi barambwiye batetse turakunda igihugu kuko twarandikiye ONU turandikira Europol turandikira New Africa tubabwira ko dufata mu mugongo nk'amashyirahamwe yigenga baratubwira ko atakino gihe ataburyo bafise ariko turavuga tuti nataburyo bafise n'igihe cyo cyabikora bafashijwe n'abanyagihugu namwe rero nimwitange baranyemerera bati nta bwoba mwebwe zana amafishi twandika ko ibyabaye n'indorerezi hanyuma abari ngaho bahagarikiye amatora basinye nako dusinye abaje baserukira imigambwe basinye berekane ko ibyo bintu byabaye ngaho ayo majwi yabaye ngaho yabaye ay'ukuri atari ikinyoma hanyuma rero tumaze kuronkayo tumaze gutorokanya yo tugira raporo twereke ONU ku mugaragaro uko amatora yabaye mu Burundi hama twereke na Europeni n'abandi ubu bwa Buraya hanyuma New Afrika hama karere hama dekopi mukuru w'igihugu dekopi ndetse n'aba bacunge bajejwe gukora igikorwa cy'amatora ariyo seni
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Pascal. Pascal we
sabwe
ufite akabazo cyangwa icyiyumviro?
Yego cari icyiyumviro no kunganira nkuko uwo asandorongo ishira hamwe Codipe Deo Habonimana ariko ahagije kubishikiriza ikintu cyo gucungera amatora n'iciza na cyane cyane ku bagisanzwe bakora icyo gikorwa cyo kuyarorera kuko bituma impande zose zagiye mu matora zidashobora kugira icyitwazo aha ndiko ndavuga ku bijyanye no kuvuga ngo uruhande rumwe rwarenganije cyangwa urundi kuko nyamba bashobora kuzinduka ngaho nyene bakaraba ko byose bikenewe ivyankenerwa ndiko ndavuga ibikoresho byose bihari bakaraba yuko atakibuze ibyo nibaza yuko ari nkenerwa ariko igikorwa nyamukuru cya mbere boraba bakaraba kumbure ko bariko barakora igikorwa bategerezwa gukora ndiko ndavuga kuraba yuko impande zose zihari zitavye ayo matora hanyuma nyamba zitavye ayo matora bakaraba ukuntu biriko biragenda ikindi nacyo nuko nyamba babikoze neza ejo canke hirya ejo inyuma y'amatora biba ari byiza yuko habaho ibyabona imikono bivuga ibyabona bivuga bititwe ubwo twari hari habarorerezi nibyo mugabo aba barorerezi barafise ibyo badushikirije kuva mu gatondo gushika amatora hebe nyamba batanga ibyegeranyo batanga ibyegeranyo byitwa amaraporo hanyuma aba bakavuga bati kuva mu gatondo gushika amatora here nyamba amatora yarabandanije canke uko byagiye birakurikirana byose byagiye biragenda uko nta ngorane zagiye ziraba nyamba hari ngorane bakabivuga mugabo ni tu ni abanyagihugu ntibace bumva yuko habaye ingorane mugabo ingorane zagiye zishyigikirizwa zishyigikirizwa nabo bajejwe kuyakurikiranira hagufi aba observateurs
yee urakoze Pascal
murakoze cyane
abone imana wewe hari icyo wavuga kuri iki cyumviro cya Pascal
kacyatumuye uko bivuga nuko nyine bigenda twebwe icyo turaba ko abo bahiganwe ariho bari ibintu byabaye bigakanga ariho bari bigahera ariho bari hanyuma ntituzobemerera ko bagenda badasinye amajwi yabonetse uko yari kuko urukino ruraryoshye ukibitangura nende rusuzera ibikiri nuko rero ubwa mbere wemera ko iryo higanwa ugomba ubwire urye ibaye uryemera hama mukwisozera ukarisozera neza ugashaka ko igikumu ukemeza ayo matora yabaye neza
ni ukuvuga rero indorerezi zanyu zirazinduka mu gatondo ka kare ku buryo ibiro by'itora babifungura abantu banyu
bahari
ukererewe mu bigenzo gute agakere agateba kugihagera agasanga
nk'ibibiri
kwagize
babiri umwe arashaka kugombira ashaka kumugohora akagwara urumva amagara n'amagasesika ntibayore niko kugira ngo igikorwa ntigipfe nicyo gituma twagize babiri umwe atahabaye undi ahabe
yego ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Verno akabazo cyawe cyangwa icyiyumviro
bo je cyumviro mfite nagomba kubanza gushimira umutumire yaje kuri radio yanyu icyo no hava mvuga ni uko nzi neza ko abo bantu atabwigenge bunini ya gusi bafise ku buryo bashobora no gukurikirana ibiriko biraba mu aya matora azoba ryari tariki 17
bakurikirane
bitwa ko bigenga ataho begamiye kuko twagiye turabikurikirana twe turi ngaha nyine tukurikirana ibiriko biraba wasanga abo nyene harimo abitwa ko ari abanywanyi babo cyangwa abakozi babo nyene bagenda bajana n'abariko barigisha gutora ego urumva bakavuga ati nimutore ego purudire ko bashigikiye ubutegetsi kuko ijya bwirizwa shingiro naho abantu bagiye kutariko ntabwo ari ibwirizwa shingiro ry'umugambwe ntiriraba umugambwe ntiriraba amashyirahamwe ategamiye kuri leta cyangwa n'iby'abarundi bose mu ijambo rimwe mugabo rero turiko turaraba inyene byagiye birashikirizwa cyane cyane mu iki gihe kirenganya ariko bariyamamaza twabonye mengo ni inyungu niniya niyo umugambwe uri ku butegetsi niko twe twabibonye nijya yindi migambwe bagiye barajyana ibashigikiye bagaca bagenda bavuga ati ni ego ibyo basigura twese twagiye turabyumviriza mugabo twaraba inkomoko y'ibyo bintu tugaca dusanga ni ba bandi bari mu kwaha k'ubwo butegetsi nta gitangaza rero abo bantu twebwe turiko turabizera ko bazohava badukorera mugabo nta kundi imana nayo ni igitangaza reka tuze turabe ibyo bariko baravuga ko ari byo bizoba
ye Verna urakoze reka abona imana ahita gusubiza
ndatangaye rwose kuko ariko aravuga amajambo nk'ayo ni kuvuga indorerezi zikurikirana abantu bagiye kwiyamamaza zikabakurikirana bari mu matora none bagomba abo bantu twatumye ko badakurikira abantu iyo bagiye kwiyamamaza iyo tubwira ati narabonye umukodipe ariko aravuga ati tora uku mugabo kubakurikira ibitegeko mbere wose biba raporo gute udakurikiye abantu bagiye kwiyamamaza hariho batwarumvise bakurikira gwasa hariho abantu bakurikiye abantu bagiye kwiyamamaza ba FNL hariho bakurikiye abagiye kwiyamamaza ba Itorero abo bose twarabarumvise barabakurikira bararaba ibyo bagira ko babigira mu mahoro ko babitamura mu mahoro ko bitezera mu mahoro nicyo twabonye icya mbere na mbere nawe nyine yumviza nuko biyamamaje mu mahoro n'umutekano batangura ibikorwa mu mahoro babisozera mu mahoro njyewe ndibaza ko avugishije ukuri ibikorwa byo kwiyamamaza byagenze neza ijana ku ijana akaratemeye ko ibikorwa byo kwiyamamaza byagenze neza n'amatora ntacyo havayemo
ariko rero niko se habonima no mu banywanyi banyu bari muri ayo mashyirahamwe hari abari mu migambwe n'uburenganzira bwabo nk'abanyagihugu.
Neza cyane.
Nk'abo ngabo se uwo muntu akaba arimo mu bwambwe kandi akajya no kubindorerezi azashobora kuba hagati no hagati.
Ndibaza ko harya nuko uvuga uti umucamanza nta rubanza yoca kubera akunze abatari kwera bavukanana naka. Niho yerekana umuntu n'umushinga ntahe umuntu w'iteka abonekeraho abonekeraho none ko turi mu gihugu igihugu kirimo imigambo itandukanye twebwe kwakira abantu mu mashyirahamwe ntitubanza kubaza ubugambo rimwe yeya ubu umuefumeri ubu umukorona ubu uba umu MSD nuko ntayibonye ku rubuga ubwabo ashaka kubwira ko twebwe twakira abantu bose tutarinze kumubaza ngo wuje mwishyirahamwe uruyu cyangwa uruyu uri mu FDD uri mu FDD uri mu FDD nuko mu Burundi
yego
urarekuriye kuza mu runani kubwira.
Noneho rero uwo muntu abaye indorerezi mwizeye yuko atazabogama
twebwe ntidushobora gukora icyo gikorwa ntidushobora gukora icyo gikorwa ndamubwiye aza arabe hanyuma azavuge ku buryo butumire amatora hehe acama akarorera ataha naha 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 abakodite bagenyeje ku mikumikumi
ese
icyo kibagira
niko habonima abakodite bazaba indorerezi nabo bazatora ubwo ngubwo ari indorerezi akanatora
indorerezi iratora iratora mugabo ntibigira ngo utora cyangwa utora wenyine kubera aba ari mu bwiherero kandi iyatora kandi twari tubigisha tutumye kuri umukodite udutora eka wewe ubwiwe ni uko ari mu mwami kodite kandi mu bwigenge bwiwe atora ashaka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone turi kumwe na Peter. Peter we,
yego ndabumva
akabazo kawe.
Ndabise ibiciyumviro nashaka kumubaza none mwabo bantu bari muri kodipo barateguye abateguye neza kugira ntihazogire nkubu ariko baraharura amajwi abaza gutanga ibitaribyo. Hama ikindi nacyo ni kubera iki abo baba barungitse kenshi usanga ibyo babonye atari ibyo bavuga.
Hari ingero wabonye kera mu yandi matora yabayeho
byari bikunze kuba byarakunze kuba mu minsi yaheruka ugasanga nk'ubu ibyo babonye ntabyo bavuze agasigaye baza kwivuga mu nyuma ngo byagenze uku mugabo kubera baba batinya nyine ibintu biba birimo bagaca binumira.
Reka habona Imana umuyobozi wa kodipa gusubize. Urakoze.
Arakoze kumbaza ikibazo. Mugabo nashaka ndamubwire ko kumbure yaryohewe kumbure kuba ku rubuga rwa Amerika ariko navuga ukuri kuko twebwe abakodipa tugendera mu kuri twebwe amatora aheruka muri 2015 2015 twebwe twarindorerezi atubwira ahantu yaba yarabonye amakosa hari abakodipe ntibanyavuga aho nkamvuga nti abo bantu bari ku kazi k'amatora ari Ngozi ari mu Kayanza ari Gitega ari Bubanza ari mu Kirundo uwo muntu azosubira kandi na twese afite ibihano.
Yakoze cyane mugenzi wacu Thomas Kamirindi yateremeje ikiganiro na Deo Habonimana wo mu ishyirahamwe Kodipa n'urunani rw'amashyirahamwe haranira iterambere hedakumira umwe n'igihugu. Rero hari mu kiganiro cerekeye kamarampaka mu Burundi aho iryo shyirahamwe rizoba indorerezi muri ayo matora. Rero ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka Fasile Gebeyeho yafashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro. Tubarariki mubandanye kumviriza radio Mukunda Ijwi rya Amerika.